Imana batu butindi burankubira none bavyeyi nimwumviraho I was a little girl who came with time at a catch yewe munyana munyana uratura mperekeza and carry me safely home yeah and carry me safely home Janye turajana hama subira inyuma harako nkunda nari nibagiriye kumugeze munyana ese womerekeza I wanna go back to the river harako nibagiriyeyo munyana ranyishura girl and going back to the river cause late night is dangerous dangerous dangerous
Simples são.